VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema, ikaze mu biganiro byacu.
Utwaye amajana abiri ukazawumva ngo uri igitasi kijana, urumva ko amajana abiri usigaranye ijana, uraje uratwaye ngaho ushize ngaho muri vire ngo urarenza amategeko aho baduhaye kuri vedoramiso, urenza amategeko ngo ikigongwe ngo 5000.
Uwo ni umwe mu batwara abantu ku magare mu mujyi wa Bujumbura yinubira imisoro ikabije bakwa bivanze na ruswa. Inkuru n'izindi zivugwa mu karere turayigarukaho mu kanya gato. Abatwara abantu ku magare mu murwa mukuru w'u Burundi ntibishimiye ko batoroherezwa mu kazi kabo. Batanga urugero rwa ruswa cyangwa se ibiturire bakwa n'igipolisi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Mu gisagara cya Bujumbura, amakinga yunguruza abantu n'ibintu taxi baragumanyuraganwa uko Imana yaciye iminsi, bene kuyakoresha bavyuka hakiri kare rwose. Abiyunguruza kuri aya makinga bemeza ko bafitiye akamaro kanini cyane.
Idufasha kenshi niyo tugiye kurangura nk'ahantu usanga imiduga idashika. Rero wiranguye n'utuntu ucushira ku kinga cy'umurungika n'utw'uburanguye akabiza n'akabigushiraho tudandariza. Nka taxi ufise akazigo gato barashaka kukubwira ati tanga 5 cyangwa ati uru rugendo n'urwa 10. Ariko ku kinga urashaka gusanga utanze nk'inoti ya 2, aho naho nyine aba ari urugendo rurerure.
Arafasha cyane bose. Arazimbutse nk'ano ufata ni moto y'igihumbi kingisha kugutora kuri 600 cyangwa 500. Ikinga riradufasha cyane kose mu nzira nuteba.
Nayo makinga afite akamaro, abayakoresha bavuga ko igipolisi kitaborohereza.
Utwaye 200 ukazawumva ngo uri igitasi kijana, urumva ko 200 usigaranye ijana, uraje uratwaye ngaho ushize ngaho muri vire ngo urarenza amategeko aho baduhaye kuri vedoramiso, urenza amategeko ngo ikigongwe ngo 5000. Aho ukoze muvugura abahaye. Icyo ni kigongo, rico ni kigongo buburanye ari umupolisi umwe canke babiri. Uranye ni modoka ariho bagenda bayitwaye byose. Kandi ariho baduhaye gushangaho kuri Pedro Angabaka. Ndasingora. Ndingora. Ikinga vrema rica mahera make iko musaba aho. Nibazigiranye ni moto zifise ama motel. 2020 sho gutirira ngo kwezi kose ntarakora kuri Ntia Ven. Niruka ukwezi kose je ntarakora kuri 2020. Je nkubu mutya maze ukwezi nindwi zibiri mvuye ruguru. Nta ni 2020. Nta na 15 ndakorakora. Nicyo uvuranga bwo kurya mwe ninzu ngozana, uwo mfite ideni ngozana, aba bagabo nabo kandi ngozana, ya mpera yose nkasanga nta nicyo ndiko ndakora.
Nsanga kinga muri sangiye.
Mubore hari yarugura guma vuga ngo umugabo ngo ari ukazi hari ya kumbe nawe zero nakiri.
Iruhande y'amahera batangishwa hari n'imyambaro nk'amajire basabwa kugura amafaranga babona ko ari umurengera.
Bari batubwiye bwa mbere ko izogurwa 600 cyangwa 600 n'amahera hageze kuyizana mu munsi nyine bavuga ko 13. Kandi nako se bavuga ngo batugishije inama tubetse duhari ntunahari kuko nibikunda ko hari kuko ntabwo ubona uhari wowe ubona bagusaba gufata ntuvuga ngo duhari nanaka ngo cyangwa azi ikibazo naka. Icyatanu gifatano nambaye ndayigurira nayiguze icyatanu. Ya mupira nawe ni 2 nabize kakantu kako ngahamwe barabana ni 2. Mugabo kaje mbaga igire 2013 gakaje ni gakaje bashako n'agatazi k'igihombo cyo kuri ubwo nyine. Katari gafite n'abana baragufata.
Umwambaro bazubwiye ngo tugure n'abantu b'amahera menshi ariko ndabona ko zitoroherezwa kubera nawe twahuguze kubirana ntujyabuka. Okay, shaho tugure ibiraro amatwaza salondira kugira twanga amajeni twafashe kugira tugure nko mwamba
bo hano twe twari kurondera amafaranga siho dushika nkuru nka twege dukorera ngaha mu Buyenzi duhera ngaha nyene mu Buyenzi ikiraro ntitujabuka nimwe buri tujabutse ikiraro duciye kuri Buraseri turagenda none hageze saa 11 n'inusu uzabona bagutangira uzabumva uri wiri ugizwe acapakira nko bufurengeje nk'ibiro 50 bacagucakira.
Umukuru wa sendika Sportavebo yabagize umwuga taxi barasigura kwa yamajira ubwata kibaza ateye Emmanuel Nimbona.
Novuga ko atari ibintu bihanitse, ikigoye nuko ubona nibiba byatsinzwe mu ngiro bisaba babatangiye amafaranga ubona kandi bongera kandi bakagaruka gufatwa nka kumumenga n'abatemewe n'amategeko kandi ibyo biba basabwa kugira ngo bakore uwo murimo babe babishitseko. Aha twovuga akarorero nk'uko ubona ko umwanya n'umwanya uzubona ngo biraro birugaye ukabona bariko barapakira amakinga tutabimenyeshejwe tutazi ikintu na kimwe bivuye ko katawumva ngo gende mucibwa amande aya n'aya. Icyo nicyo kintu kigoye nayo ubundi umuntu ari karakora kugira ibintu bisabwa n'amategeko nta muntu yagomba kuyidoga kuko twebwe mu runani nta kintu tuzana tubanje kugija inama n'ingingo ibintu rero tubwiye inama n'ingingo niho cyo twumvikana tumbege ibi bintu aya mafaranga ni menshi akacatangukiringo cyo kugira ngo barondere aya mafaranga nta myidogo ko mu taxi vero yakoze ngo yavamo kwidoga
ariko abazwa no kubona abataxi vero bankirwa gupakira imizigo
n'ingingo yari yafashwe mu gihe umutekano utari wifashe neza ngaha mu gisagara cha Bujumbura cyagiye cy'aba manifestation ya bari kubiyamiriza kiringo cy'umukuru w'igihugu mugabo ubone aho tugeze umutekano ni wose ngaha mu gisagara cha Bujumbura naho tusanga rero bari kubarafata mizigo n'ingingo tubona ko izisubiza nyuma uyu murimo kuko ni ibintu bidafashe hamwe barabikora ahandi ntibabikore usanga ku kiraro cha ntahangwa yaruguru ugasanga ntibari kubarabikora icyo hagati ugasanga bari kubarafata abantu mbere n'inkoni zikajamwo icyo rinje kintu kitubabaza iyo bibaye kuko babyatutana bizi natwebwe ngaha mu runani
umuvugizi w'igipolisi ahakana amakosa ya polisi bagirizwa ariko Pierre Nkuriki yasaba uhora mukarenganijwe kwitwara
abapolisi ntibajejwe kwaka ibiturira abo bantu ahubwo bajejwe kubakingira bakorana neza bisunze amategeko ko byoshika umupolisi umwe cyangwa babiri bagakora ivyo nivyo biba ari ibintu bakoze ubwashyo kabo bakabikora mu mpisho ahubwo twosha dusaba abo byoshikira bo wahogira uwo mupolisi umwe cyangwa babiri yatico giturire boca baheza bakitura inzego zijije kugira ngo abapolisi bafatwe bahanwe kuko abapolisi bamaze kubihanirwa bariho urumva rero nta kibabacoheza ngo kijemo
ku mugwa mukuru Bujumbura amakinga acishwa amafaranga taxi vero yaba 900 mu gihugu cyose arenga 2023 sendika yabagendesha taxi vero yemeza ko amakinga ariyo yongruza abantu benshi ku munsi kurusha imiduga n'amapikipiki Roje Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Tugume ibujumbura leta y'u Burundi muri iki cyumweru turimo dusoza yahamagaje intumwa yayo mu gihugu cy'Ubirigi mu rwego rwo gusuzuma uko umubano w'ibihugu byombi wifashe ni mu gihe abayobozi mu Burundi bakomeje gushinja Ubirigi kwivanga muri politike y'igihugu kuri uyu wa gatandatu abahagarariye urubyiruko bakoze imyigaragambyo mu mujyi wa Bujumbura yo kwamagana Ubirigi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanga
Inzego z'itora turabashyigikiye Inzego z'itora ntizoraye mukira
Ayuna mu majambo yagenda ravugwa n'ugwaruka gwari mu myerekano yatanguriye mu gitondo cyo kuri no wa gatandatu mu kibanza citiriwe kwikukira ku Burundi iyo myerekano yari yo gushigikira inzego zavuye mu matora ya 2015 hamwe n'inzego z'umutekano nkuko byashikirijwe n'uburongo ihuriro ry'ugwaruka ku rwego rw'igihugu abitabye urwo rugendo babwijwe rya Amerika icatunye bagwitaba muri byo harimo kwiyamiriza abashaka kugarukana intambara n'amacakubiri mu gihugu ikindi ngo gwaruka gwiyamirije muri ubwo rugendo ni igihugu cy'Ubirigi uno musore yabwijwe ijya Amerika kwico gihugu arico kiriko gishaka gucanishamwe abarundi
kwaje kwiyamiriza ababirigi bagomba kuzana amacakubiri mu Burundi kandi n'afite amacakubiri dukeneye ibyo bagize mu Burundi twarabibonye ubona abo dukeneye nabo dukeneye ni badukuremo amacakubiri yatera ubwoba nanjye barijukuremo kuko twebwe ubuturi kwije twafisinga badushize ubugabo n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi turamwemera
urugendo rwarangiriye imbere y'ibiro by'ubuserukizi bw'igihugu cy'u Bubiligi mu Burundi umukuru w'ihuriro ry'ugwaruka mu Burundi Eraste Nzosaba yasiguye igituma urwo rugendo barurangirije imbere y'inyubakwa ikoreramo ubuserukira ingoma y'u Bubiligi
Ubuligi buri ko buri isuka gose muri politike y'u Burundi mwakwisuka muri politike y'u Burundi yabwa isukamo neza byari byiza kwetwashaka yuko ubirige budufasha kugira ngo uburundi butere imbere ko igihugu kimaze gukoloniza ikindi n'ushategeza kuba se w'icyo gihugu twatwifuza rero kwereka ubirige yuko politike bariko baravuga yuko yo biriki rashigikira yuko ugwaruka tutari kumwe yuko mu Burundi hariho ihonyabwoko yuko atabonyabwoko ri mu Burundi yuko abahutu abatutsi abatwa n'abaganwa mbere turi kumwe
ubwo rugendo rwatunganijwe n'ihuriro ry'ugwaruka kubwo w'igihugu kuri no wa gatandatu gwitabwe na rumwe mu gwaruka ruhurikiye mu migambwe itandukanye mu mashirahamwe yigenga atandukanye abagendesha amapikipiki n'amakinga byunguruza abantu ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
arakoze Evariste Nzikobanyanka tunyarukire mu Rwanda mu gihe hirya no hino hari abasuzugura imbwa bakumva ko uko yabimeze kose batifuza ko yabakandagirira mu rugo hari bamwe mu banyarwanda cyane abize batangiye gukora ubworozi bw'imbwa kandi mu buryo bwa kimwuga umugore witwa Mediatrice Bigirimana wo mu karere ka Kicukiro amaze imyaka isaga 10 yorora imbwa za kizungu mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika yavuze ko gukora uyu mwuga bitamutera ipfunwe kuko bimutungiye umuryango yaganiriye n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa
nk'izi zimuka muri uru ruhande ni German Shepherds. Hara kandi mumva ari akamuka cyane ni Labrador.
Nigobe ry'imbwa imasaka mu karere ka Kicukiro mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Madame Beatrice Bigirimana aranyereka ubwoko bw'imbwa yoroye. Umurimo watangijwe na nyakwigendera Dr. Alphonse Rutayisire wari umugabo we. Aratubwira imvano y'ubu bworozi.
Ubworozi bw'imbwa twatangiranye na German Shepherd mu gihe igihugu cyari kivuye mu ntambara bakora ibintu bya demining.
Murabura ibyo gutegura ibisasu.
Ibyo gutegura ibisasu. Icyo gihe rero haje abazungu bategura ibyo bisasu bakoresheje izo mbwa. Izo mbwa zavugwaga n'umutware wanjye. Nibwo twarebye tuti ambo, donc izi mbwa zifite ubwenge bugeze aho. Reka none dutangire dushake. Nibwo twatangiye dushaka ikibwana cy'ikigabo n'ikindi cy'ikigore tukigura mu Bubiligi. Icyo gihe ikibwana kimwe sinibuka neza ko twakiguraga hafi y'amayero 500 na 600. Turabyorora birakura, nibwo twatangiye rero guproduce.
Iyo ukunda cyane ni
ukunda cyane
kubera iki?
Kubera ko zirarinda cyane kurusha Labrador. Labrador zirarinda ariko ziri très doux cyane, zikunda abana cyane kurusha.
Ubu ni ubworozi butamenyerewe mu Rwanda. Madame Bigirimana atunze imbwa 9 nkuru zo mu bwoko bwa German Shepherd na Labrador. Eshatu muri zo zarabwaguye. Korora imbwa mu Rwanda ni ibintu bamwe bumva ko bitakanabayeho bitewe n'uburyo basuzuguriye inyamaswa. Ibihabanye nibyo bitunze umuryango wa Bigirimana n'abakozi bazitaho. Igiciro cy'ikibwana kimaze amezi 3 kigurisha hagati y'amadolari 400 na 500 y'Abanyamerika. Mu murimo utoroshye wo korora nyarubwana
barawusuzugura. Ndabwo ntabwo ashobora kumva ko umuntu w'umugore yagira ubworozi bw'imbwa. Ni ibintu bigayitse. Nk'ubu ndatambuka ku muhanda abana bakavuga ngo dore wa mugore w'imbwa abantu So ni ibintu bitarumvikana, ariko numva ko bizagera igihe bikumvikana kuko n'umurimo nk'iyindi.
Ibanga muri iyo niri?
Ibanga nuko mbikunze. Ibya mbere ko ntabwo nigeze mbaho ntatunze imbwa kandi ndazikunda nk'abana banjye.
Ubu bworozi bw'imbwa maranye imyaka isaga 10 Bigirimana bufatanya n'ubuvuzi bwazo mu ivuriro Clinic Vet KGL Masaka. Ubwoko bw'imbwa berger allemand na labrador abaziguze bashobora kuzitoza imirimo myinshi yo gusaka ibisasu, ibiyobyabwenge n'ibindi. Ariko henshi mu banyarwanda bazigura ku mpamvu z'umutekano wo mu rugo kandi zifite umwihariko.
Abazamu twita ko ari abazamu kenshi bararyama ninjoro, ugasanga abajura baraguteye. Ariko ahantu hari imbwa nubwo umuzamu yaba aryamye ziramoka zigakuga, umuzamu agakanguka kareba ikibazo.
Iyo byagoranye se kwimbwakazi bwagura cyangwa se nyira yatifuza ko yabwagura byo bigenda bite? Dr. Alphonse Nkurikiyinka akora mu ivuriro ry'inyamaswa Clinic Vet KGL Masaka.
Afite ibyuma dukoresha muri operation yo kubaga ikabasha kubyara neza, cyangwa se iyo ushaka kuyifunga utashaka kubyara tukora operation bita ovarihisterectomy kugira ngo itazabwagura niba wumva utabikeneye.
Uretse kuba Bigirimana yororiza imbwa, ku banyamahanga baba mu Rwanda igihe bashatse kujya mu biruhuko biba ngombwa ko bamushyira imbwa agasigara zitaho. Nyakwigendera Dr. Alphonse Rutayisire watangije uyu mushinga wo korora imbwa mu karere ka Kicukiro nk'uko umugore we yabibwiye Ijwi rya Amerika, yari afite intumbero yo kuzagira ahantu yakwita mu Gifaransa Monde des Chiens. Ugenekereje ni nk'isi y'imbwa kubera urukundo yazikundaga. Gusa n'umugore we yakomeye kuri iyi ntumbero kuko avuga ko mu gihe kizaza ubusitani bwe bugarazajya abona migobe ry'imbwa zikina ziri mu myitozo itandukanye nk'uko bigenda i Burayi. Gusa gukora uyu mwuga nyine bisaba gushikama. Mu gihe buri mezi 2 imbwa zisanzwe zishobora kubwagura, izubu bwoko bwa German Shepherd na Labrador bazigenera kubwagura rimwe mu mwaka kandi ntibibaca intege. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Arakoze Eric Bagira ubusa. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ubu tugeze muri ka kanya tubagezaho ikiganiro Ntorere Kazoza gitegurwa na bagenzi bacu bo muri studio Ijambo i Burundi.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza naliko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
ntore Ntorere Kazoza ni ikiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere Kazoza,
Ntorere Kazoza.
Ikaze ni gwanyu bakunzi b'ikiganiro Ntorere Kazoza cha studio Ijambo mukagishikizwa n'ijwi rya America. Jerome Niyonzima ndabikaze nizigira ko muri benshi mahisemo kugikurikirana. Ikiganiro cy'uno munsi ni ikiganiro kidasanzwe kuko iyi minota yose yahariwe kino kiganiro tuyihari ikiyago cerekeye urwego rujejwe kubungabunga amahoro ku mbibe z'igihugu no kuvuga urwego rwa gisirikare. Mutumye turi kumwe n'umwe Rudende ndamusabe igidondore.
Nitwa Colonel Gaspar Baratuza, nkaba ndumuyobozi ajejwe gutumatumana ko amakuru mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwita habahoze ku rugamba, nkaba nongera nkavugira ubwo bushikiranganje nyene.
Murakoze cyane Colonel Gaspar Baratuza uvugira runo rwego rw'igisirikare. Muherutse kwinjiza mu rwego rw'intwaza ngabo umuntu aramiheto muri kombere munategekanya ibikorwa byo kwinjiza mu rwego rw'ibisombirizi by'intwaza ngabo. Mbega uno munsi twavuga yuko mu gisirikare tigira ibisabwa n'ibyiza shingiro biriko birubahirizwa.
Murakoze kumbaza icyo kibazo. Nk'uko amategeko abisaba cyane cyane mu ibyizwa shingiro y'igihugu cyacu mu kigabane cy'amajana 257 agace ka kabiri baravuga neza yuko mu kiringo kizo gitegekanijwe n'inama nkenguza amateka inzego zo kwivuna abansi n'umutekano ata bwoko na bumwe muzorenza ibice 50%, kandi bakazobikora mu bwitonzi kugira ngo ntihagire n'umwe yumva ngo umutima urasimbwe kubera bariko barakora ibi n'ibi n'ibi. Bazobikora rero bukebuke mu mwanya utegekanijwe. Byumvikana rero ko ibyo tukora ubu twisunga amategeko, noneho tukongera tukaraba mu buhinga tuti mu mwaka w'ihumbi 2018 kumbure turashobora kuba twegereje ibyo bisabwa n'amategeko bigigwa bukebuke. Urere igitigira aho kigeze bazotanga intumbero kuba arakoze ikibazo umwe wese azobafise amanota afise, hanyuma ibisabwa n'amategeko canke abadukurira bavuze batifatira kuri ibi biroroshe tushiramo amazina gusa hanyuma bikagenda neza.
Abakenyezi mu ntwaza ngabo barimo
nyene baravyitavye nabo nyene ku rugero rushimishije. Uravye ibitigiri nko ku rwego rw'intwaza ngabo bitavye rurashimishije cyane. Ndetse uno mwaka turavye n'iyindi myaka uko bahora baza hari hakarusho kanininya. Igitigiri ni hitavye abigeme bashika 138 no mwaka. Byumvikana yuko ari igitigiri ciza. Uno mu rwego rw'ubisongerezi naho ndabona hitavye abashika 371. Ico igitigiri si gito kandi ubwoko bwose burimwo ushika no kugweba n'ubwoko bw'abatwa. Abatwa akazi harimo babiri, cyumvikana nabo nyine kubatangwe kujijuka ni byiza.
Tugarutse ku gwego gw'intwaza ngabo vyaravuzwe yuko ubwoko bw'abatutsi boba baratinye kwitaba iki gikorwa. Niyo mwarabibonye mwafatiye ku biti mufatiye ku biti gira bitavye iyo yinjizwa gy'intwaza ngabo mu ntara mihetu.
Ego ubiravye neza uno mwaka ku rwego rw'intwaza ngabo mu ntora miheto urabye n'iyindi myaka nivyo barasubiye inyuma gatoyi, ariko baritavye ku buryo ku rugero rwa 21%. Rwego ku bahutu 78% ni duce dukeye, hanyuma ku batwa ni ibice ubusa n'ibice 5% uno mwaka. Ku mwaka nciye mfata urugero ku mwaka w'ibihumbi 2014 mu ntwaza ngabo iskam bari babyitabiriye ku kugero abahutu 68% abatutsi barashika 33%. Umva yuko basubiye inyuma gatoyi.
Nyine ibyo bitigire ntibibateye ubwoba mwebwe muravye inge ni gisirikare cyateza gutunganya.
Ntibiteye ubwoba gusa kumbure nibo babishaka kuko utuma ko abantu babishaka. Utabishaka ntumukwirwe ku ngumbu. No muri kaminuza umuntu wazangabo bavuga bati dushaka ngaha ababishaka kandi babishoboye. Urashobora kubishaka ntubishobora aho ntibakwakira. Ubishoboye ntubishake naho nyene uba ntuba waje. Ibyo bintu bibirutegerezwa kuba ubikwije.
Eka tutandukire ikindi gice cerekeye muri kino kiganiro cacu cerekeye ubumwe muri urwego rwa gisirikare. No munsi tukavuga ko mu rwego rwa gisirikare hari ubumwe bushimishije mu gihe mu minsi heze havuzwe abahoze mu gisirikare cya kera n'abahoze mu migirwana ko bo babasa n'abagombye gushamirana cyangwa bagasa n'abacanamo.
Ibyo nibaza yuko ari abantu babifise mu mitwe yabo mu mugabo batari no muri uru rwego rwacu. Hariho abicura yuko uko babibona babaho hanze yuko ariko mu gisirikare byo babimeze. Naba na gatoyi nagomba kubabwira yuko kumenyesha abarundi n'abanyamahanga bumva ikirundi yuko winjiye mu rwego rwa gisirikare uwo umuhutu umutuzi cyangwa umutwa uwo umwigeme cyangwa umuhungu umaze gushikayo barakukwigisha yuko utaje userukira ivyo uvanye mu gisiviruri. Inyigisho baguha iratuma ibyo byose uwaje cyangwa abandi bamurungitse biyumvira atari byakora kuko nta numwe bahangwaje gukorera muhira iwabo havuka kugira cungerera abiwabo gusa ucuje gucungera umutekano w'igihugu w'abanyagihugu bose atari numwe ucaguye. Tuvuga ngo hari abahutu benshi kubera ndi umuhutu niho nzoje gukorera ivyo kirazera nta nivyo woshira mu mutwe. Umututsi ntavuga ngo hari abatutsi benshi je niho nzoze gukorera namba na gato. Nico gituma rero inzego zubatse neza kuburyo usanga umwe ari umuhutu ayoboye abatutsi benshi kandi baramuyoboka. Umututsi bamuhaye amahingo yo kurongora abandi usanga harimo abahutu akabaha amategeko bakayakora neza. Utabikoze neza bice bigaragara inyishi ciboneka ucuvamwe akazi kaba kakunaniye. Vyumvikana rero ivyo vy'amacako bicanke vy'amoko intari kindagutakiye ivyo o nibaza yuko vyovugwa mu zindi nzego atari urwego rwa gisirikare kuko witwa FDN nico no kwita umuryango umwe witwa FDN urimwo abantu bava mu gabo intara nyinshi ariko bafise ico no kwita ideology ideale imwe cyo bita kandi mu imbono vision imwe intumbero imwe utavyumva gutyo kaba kakunaniye uca wiyamba uko umwambaro ukagenda ugakina iyo bakina bene ivyo bintu mugabo mu rwego rwa gisirikare ivyo ntibivugwaho ntibinashoboka.
Icerekeye abasirikare bari bagenda kugarukana amahoro muri Somalia bazobandanya bazopfayo canke bizogenda gute
kubugombe n'ivyifuzo zaba abandi navuga baba bavuyeyo kera mugabo rero akazi bariko barakora hariya sibo bakabatumye uwabatumye abakoresha hariya arabona ivyo bariko barakora kandi arashima. Mu mwanya rero wo gushima hari abandi bafise ivyifuzo byabo bashaka gushikako yaba aribo babikora baba barabatahanye. Inda turindire kuko n'ubu bariko barakora igikorwa gihambaye citwa gutegura izindi ntumbero zingene bocungera igihugu ca Somalia muri ibi bihe by'amatora kandi birangiza n'umwaka. Ishirahamwe rya Buraya rigomba guhemba abasirikare mbega rirabaza amazina bo yakurahe kandi ishirahamwe rya Buraya siryo ryasavye abasirikare b'Abarundi. Hari irindi ishirahamwe rya Afrika niyo ryasavye abasirikare igihugu cacu uko cyo tanga abasirikare bakaza kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia. Abo rero nibo bafitaniye amasezerano. Abo bandi bashobora barafasha n'ivyo muri ico gikorwa ariko nta burenganzira bafite bwo guhemba abasirikare bakora muri ico gihugu mu minwe ntibibaho ntibikunda kandi nabo nyene barabitse
mugabo atadirija horita yavuga yuko yokikure yo basirikare mwitegwe kubakira ntamwe bibayo
jese ndi muvugizi wa leta mugabo ingingo twebwe ico tubuze nuko twubaha umuvyeyi adutuma kandi yaduhaya akazi
byaragaragaye yuko mu mpera z'umwaka 2014 hari bitero byateye Burundi biserukiye mu buraruko bushira uburengero z'uwo mu ntara ya Cibitoke mu mpera z'umwaka 2015 haba ikindi gitero cyateye amakambi nka mu gisagara cya Bujumbura ubu tugeze mu mpera z'umwaka 2016 ntabwo bamufise
ubwoba hamwe twobugira umunyagihugu atagira ikintu nakimwe yocagirane twe ntabwo badufise nuko abagerageje bose haba mu mpera z'umwaka w'2014 baciye mu Cibitoke bavuye Kongo twaronse umwanya wo kubivuga neza yuko baje bameze nk'abiyahuzi ukuntu bari baje bameze naho bari baciye ukabona ningene hameze n'ukuri batari baje kwiyahura hanyuma ingene vyagenze sino kuri ko ndabisubiramo ntabwo bwabaye kuko murazi yuko bitamaze umwanya muremure ingabo zihagaze neza nta kibazo cyahabaye kucotera ubwoba igisirikare cy'u Burundi mu mwaka uheze hoho habaye kaminuza nubita kaminuza kuja guhanga ikambi kambi ya gisirikare ku isi sindabona aho biba mugabo hari haho abandi bagerageje gusubira kusubirira ba bandi mu menga ntibumvise icarico baza ngo gutera amakamera urashaka kugenda ngo wahenze umwe babiri ngo ucuje gufata imangazini irimo ibigwanisha gira ngo twaronse umwanya kubivuga ingene byagenze sinzi yuko nubu hari ubwoba bwo tuma bubaho mu gisirikare ivyose vyamaze umwanya urumerumara gusa nuko bakwegeye abantu bamwe bamwe kuko iyo urusase ruvuze haraho ruhitana
ariko bitero nk'ivyo n'ibibaza ko bishobora gusubira mu mpera z'umwaka
bigenda sindavyita ibitero bigenda byita kutagira ubwenge no kutagira intumbero ngo menye itumbera n'icyo ukora
hari bitegekana cyo kugira mu kingira igihugu mu mpera z'umwaka mu minsi mikuru ya Noel na Bonane abanyagihugu babarimo
abasirikare bamamagavye bakora amasaha 28 ku 28 nico gituma igihugu kiguma kirariliwe haba indani canke ku mbibe bamamagavye mu gihe hari amahoro umusirikare yitegura intambara abaye intambara naho mwumva yuko bari yariteguye bihagije cyigwana nico gituma atamwanya urumerumara bimara bamabiteguye bameze neza ku mpera z'umwaka n'ivyo harakunda kuba ibigeragezo bitari bike abasirikare bamafata ingingo zikwiye ndetse na bagenzi bacu ba police bagakorana ubazomenyesha mu minsi za ingene bitokwi abantu bo kwigenza muri imya minsi iheze umwaka ntangorane rero abantu borema yuko bafise ingabo kana abanyagihugu murabona ko bakerebutse ubu batabika umwanzi bamubonye
yavuga yuko mu minsi yeze waratwe kudeta bwese abasirikare
icyo ndacyumvise ubunye
urakoze
nawe
abanishimiye ni mwebwe mwahisemo gukurikirana kino kiyago Ntorere Kazoza cha studio y'ijambo gica ku ijwi rya Amerika Jerome Niyonzima nayo ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu naho gutaha
cyari ikiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ni kuri icyo kiganiro Ntorere Kazoza gitegurwa na bagenzi bacu ba studio ijambo dusorejeho amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Limaskarala wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio mwari kumwe nanjye Edirwema mugire icyumweru cyiza.